или Нижгори Америка. Radio Ijwi Amerika yumvikana kuri FM 88 nibice bitatu na FM 104 nibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edir Gwema uyoboye ibiganiro by'igitondo. Bahe ikaze mu makuru yacu. Mu Burundi bamwe mu bacururiza mu isoko rya Komine Rugombo baridoga ko batahawe ibibanza.
Acho yewe ndumudandaza wa kera. Mudandaza wa kera maze imyaka 20 ndandariza mu isoko rya Komine Rugombo imwe ya kera. Hama mugiye cyo gutanga ibibanza ndandika nk'abandi ariko sinishuwe. Mbajije narabuze.
Umunumwe mu basanzwe bacururiza mu isoko rya Komine Rugombo mu ntara Cibitoke mu Burundi. Iyo nkuru n'izindi zirimo ibibazo abagore bahura nabyo mu nkambi ya Rucinga muri Uganda ni mukanya. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Edi. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashikirije ko kuri uyu wa kabiri ari itangura kwiga ibirego byashikirijwe na Martin Fayulu ahakana insinzi ya Felix Tshisekedi ya byashikirijwe ejo kuwa mbere na Baudouin Mwehu ajejwe gutangaza amakuru muri iyo sentare. Fayulu yavuze ko ibyavuye mu matora byashikirijwe ku munsi wa kane kwabaye nko gutembagaza ubutegetsi bw'amatora. Avuga ko hoba hari amasezerano yo mu ibanga yoba yarabaye hagati ya Etienne Tshisekedi na Perezida Joseph Kabila ari ku butegetsi. Fayulu yatanze ikirego ku munsi wa gatanu abacamanza 9 bagize iyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro bakaba bafise indwi imwe yo kwiga ibyashikirijwe imbere yo gufata ingingo. Umukuru w'igihugu mushasha bitekanijwe ko azorahira ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa mbere nk'uko byashikirijwe na Colonel Nanga alongoye seni muri Congo. Sentare y'igihugu muri Texas naho naha muri Leta Zunze Amerika yaregetse icyaha ku muhungu wahoze ari perezida wa Guinea hamwe n'umugore wiwe kuba barakoresheje umwana w'umukobwa bakuye mu gihugu cyabo cy'amavuko bakamukoresha nk'umuja aho yakoreshejwe ibikorwa mu nzu yabo adahembwa ikiringo cy'imyaka 16. Mohamed Touré hamwe na Denise Cross Touré bose hamwe bafise imyaka 57 y'amavuka baba mu micungararo y'igisagara cya Dallas. Umunsi wo gushikirizwa igihano bazocirirwa nturamenyekana. Bose uko ari babiri bashobora gufungwa imyaka irenga 20 no kuriha uwo mwigeme amahera yose yategerezwa guhembwa nk'uko byashikirijwe ku munsi wa kane. Touré na Cross Touré bagumye bacungerewe mu rugo rwabo kuvaho bafatiwe mu kwezi kwa kane. Umushingwamanza ababuranira amenyesha ko bazokunguruza urubanza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije ko atigeze akorera Uburusiya. Ni nyuma y'iminsi hari amakuru yashikirijwe aha muri Amerika n'ibimenyeshamakuru ko hoba hari ibyo yemereye Uburusiya hamwe na perezida wabwo Vladimir Putin. Ikinyamakuru cyandikira muri Amerika The New York Times cyatangaje mu mpera z'indwi irangiye ko ibiro by'inyamiramabi FBI byatanguje amatohoza yo kumenya nimba Trump yarakoreye Uburusiya abizi cyangwa ko yoba yaratezwe umutego akawugwamwo. Ni nyuma yo kukura mu mabanga wahoze arongoye FBI James Comey mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2017 igihe yari arongoye amatohoza ku ruhara Urusiya rwaba bwaragize mu guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu muri 2016. Ikindi kinyamakuru The Washington Post cyandikira hanyine muri Leta Zunze za Amerika cyanditse mu minsi heze kivuga ko Trump yanyegeje inyandiko z'abamusobanurira ivyo yaganiriye na Perezida Putin ku nshuro zitanu zose babonanye mu myaka ibiri heze. Ayo matohoza uko ari abiri ari mu vyo umushingwamanza adasanzwe Robert Mueller asanzwe ariko arakurikirana. Mula asanuriko arasozera matohoza yiwe kandi bikaba byiteze ko yandika raporo y'ibyo yatohoje. Abategetsi muri Afghanistan bavuga ko imodokari yari tezwemo bombe yasambukiye hafi ikigo gicungerewe cyane Kabul, hafi abantu bashika bane abandi barenga 20 barakomereka. Umuvugizi w'umushyiranganje w'intwaro mu gihugu hagati Najib Danish yemeje ko ico gitero cabereye mu gice kirimo amashyirahamwe y'abanyamahanga hamwe n'ayatanga ifashanyo. Yavuze ko mu bafuye harimo abana bashika 10 nta muhari uriyitirira ico gitero cabereye ahigeze kandi guterwa igitero nk'ico cemewe ariko ico gihe n'abatalibani. Sentare mu Bushinwa yaraciriye urubanza rwo gufa umugabo w'umunye Canada yagirizwa urudandazwa rw'ibiyayuramutwe. Ibyo byatumye umushyiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau yagiriza Ubushinwa gukoresha igihano cyo gufa ku mvo zitumvikana. Sentare yo mu gisagara cya Dailiana mu buraruko bushira ubuseruko bwa Bushinwa yasubiyemo urubanza yari yaraciriye Robert Leo de Schellenberg rwo kumufunga imyaka 15 ku byaha byo kudandaza ibiyayuramutwe. Iyo sentare ikaba yemeje ku munsi wa mbere ko igihano cya mbere cyari cyoroshye ica imucirira urwo gufa. Umushyiranganji wa mbere wa Canada Trudeau yashyikirije ejo ku wa mbere ari i Ottawa ku iyo ngingo iteye amakenga leta yiwe hamwe n'ibihugu bicuditse.
Ayo yaramakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugererweho na Alois Bigirimana. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho polisi y'igihugu yerekanye abo irega kuba mu mitwe y'abajura bakoresha amayeri mu kwiba abantu. Munyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana araduha inkuru irambuye.
Umugwi wa mbere werekanywe n'igisata kijejwe amatoza mu gipolisi cy'u Burundi wiba abantu ukoresheje ugwenge ugizwe n'abantu bane biba amafaranga y'abantu bemeza ko bafite inzahabu kugira bazigurishe. Commissaire de police Emile Manisha ajejwe igisata cy'amatoza avuga ko abo bantu bafatanywe ibyo babesha ko ari inzahabu kandi bemera ko bakora ubwo busuma. Abantu bane akaba aribo bamaze kwitura icyo gisata ko uyo mugwe wabivye.
Ka umuntu yita umuzungu akavuga igifaransa, akawundi yita umunyamurenge kazi umukenyezi akavuga yuko ivyo bintu bivuye hariya hakujya muri Kongo ko bakeneye gusa umuntu bamaze gusibla ko yoza kugira ngo acabigura mugabo baba bafite ekipe bakora mu mugwi kugira ngo bashobore kuzuruma gutwara amahera abantu. Ibibazo rero babajijwe baremera neza yuko ivyo bintu babikoze kandi baravuga ko ayo mahera batwaye twobareka bakaja kuyarondera bakayasubiza. Ufise abantu rero bamaze kwitwara, umwe bamutwaye $5,000 vy'amadolari, uwundi yaramaze kubaha $10,000,000 z'amarundi, uwundi $2,000,000 n'igice, uwundi $4,000,000 n'igice.
Uwundi mugwi wafashwe n'igipolisi ugizwe n'abantu babiri. Abona b'igipolisi cemeza ko bakorana n'umuntu afungiwe mu ibohero rikuru ry'igitega azi ku izina rya Dive Bakundukize bagakorera ku rubuga rwa Facebook mu kwiyita ko ari bamwe mu ndongozi zikomeye mu gihugu bagasaba amafaranga abo bavugana baba bifuza kuronka akazi.
Akababwira ati rungika aya mahera baguha akazi agaca rungika amahera kuri eco cash bagaca bayashyiriwe umuntu apfunzwe. Murabona ko narinda babwiye umukuru w'igisata cha obe ko ari we biyitiriye. Tumaze kubona abandi bubahuka bakiyitirira izina rya nyenicubahiro umukuru w'igihugu aciye kuri ibyo bya Facebook, abandi nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, abandi umukuru w'inama nshingamateka, abandi umukuru w'inama nkenguzamateka, abandi umukuru w'umugambwe CNDD-FDD, abandi bariyitirira icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka, abandi bariyitirira umushikiranganji w'ubutungane abo bose baramaze gufatwa. Hariho n'abiyitiriye kenshi cyane uyu atwara ikigo cya Croix Rouge.
Igipolisi cyemeza ko ubusuma hakoreshejwe ugwenge bwimonogoje muri kino gihe mu gihugu cy'u Burundi gisaba abanyagihugu gusaba uwo wese abatelefonye abasaba amafaranga kubanza kubonana imbere yuko ibindi bibandanya kugira ntihagire usubira kwibwa henzwe
biraboneka yuko hamwe abantu bataravye neza bazokwibwa nibasuye guhendwa nabantu babandikiye kuri Facebook canke kuri WhatsApp abantu benshi mwisi ibi bintu nivyo biharawe gukora ibyaha gukora ibibi umuntu aje yita izina naho ubuze iryo zina aragutelefonye uramubwira uti banza urindire tubonane ntuce wemera ngo agusavye amahera abandi nabo bakaza kuvuga yuko bazanye inzahabu bagomba kugurisha bo bafasha kugira ngo zironke kuri make inzahabu zirafise aho zica amakontwari ariho ntihagira abantu bose baguhendwa
kiretse iyo migwi ibiri ubundi yerekanywe n'igipolisi n'umugabo azi ku izina rya Focus Twagira Yezu yakora ubusuma akoresheje umwuga wo kunguruza abantu ku ipikipiki uyo Twagira Yezu yiyemerera icyaha yafatanywe n'igipolisi amasakoshi y'abakenyezi 13 ayo nayo akaba yayabiba mu kubegera akayabashikura agaca yongereza umuvuduko w'ipikipiki abibwe bakabura irengero ryiwe mu gipolisi basaba abantu bose bo baribwe muri ubwo buryo ko baza kwitura icyo gipolisi kugira barabe ko ibyabo bo bisubizwa bitari uko naho batunganirizwe yisunzwe amategeko ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
Our Voices Ijwi rya Amerika ryatanguye ikiganiro gishasha kuri televiziyo ikiganiro Our Voices mu rurimi rw'icyongereza bisigura amajwi yacu Ikiganiro kigizwe n'abakenyezi bane baturuka mu mpande zine z'umugabane wa Afrika. Umwe muri bo aserukira karere ka Afrika y'Ubuseruko. Nije Oriane Tangishaka mumenyereye mu makuru y'Ikirundi n'Ikinyarwanda. Mu kiganiro Our Voices tuyaga ku bibazo bihanze umugabane wa Afrika bivuye ku byumviro n'ivyifuzo by'umukenyezi w'umunyafrika. Tuganira no ku yandi makuru yo muri Afrika. Kaze mwese abumvira ururimi rw'icyongereza turabararitse gukurikirana Our Voices kuri Facebook cyangwa kuri YouTube. Fyonda like na subscribe mwongere mugisangire na bagenzi banyu ku mbuga ngurukana bumenyi zose. Our Voices.
Bamwe mu bacuruzi bo mu isoko ryo ku murwa mukuru wa komine Rugombo mu ntara cy'Ibitoke baridoga ko batahawe ibibanza byo gucururizamo inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka
nakamara madaho umuntu bahaye kiyoseke ari ibihumbi ijana ariko ubidagara kantu gatoye metero 180 warahinda
iyo ni imwe mu myidogo y'abataronse ibibanza byo kudandarizamwo muri iyo soko yo ku mugwa mukuru w'intara cy'Ibitoke ni nyuma yaho isubiriwemwo uno mugabo atashinye kwivuga izina Ijwi rya Amerika ryamusanganye amasezerano ya komine amwegurira ikibanza cyo kudandarizamwo agatangazwa n'ingene atakironkejwe
yewe naratangajwe cyane n'ukuntu isoko yatanzwe yo kutazi batwimuye gafutse mfasha mugabo mu gutangira ibibanza baje babitanga uko bishakiye ntibatugishije inama izo nama bazigiriye mu kinyegero nka jewe ndi umudandaza wa kera umudandaza wa kera maze imyaka 20 ndandariza mu isoko ya komini Rugombo imwe ya kera hama mugiye cyo gutangira ibanza ndandika nk'abandi ariko sinishuwe mbajije narabuze gushika n'uno munsi isoko iringiwe uno munsi ariko jewe nta kibanza naronse
iruhande y'abari basanganywe ibibanza muri iyo soko imbere y'uko isanurwa ariko batabironkejwe hari abandi bifuje kubironswa bushasha abo bakavuga ko bakora urudandazwa rutoyi abo bita abadetaya mu gifaransa uno mukenyezi n'umwe mu bavuga ko badashobora kuronka amafaranga asabwa kugira baronswe aho badandariza
twebwe ibibanza barabitweretse by'ibicunguru ariko hakaba hariho abantu bato bato n'abashoboye kurangura imirima abo rero bashoboye kurangura imirima bararisha amafaranga 55 ariko cyangwa abantu bato bato cyuko turatakamba kuko ayo mafaranga 50 ushoboye kuba ugenda n'agatahe kadakuye nayo 50 twabonye ko amafaranga by'ukuri boducire ngo niho kugira ngo natwe tudanaze mu bandi barabukuntu bodupunguza kubeja 50 kuko bayarishe n'abantu b'imitayi komakomeye barangura imirima
Vidaste niyo kwizera arongoye ishyirahamwe ry'abadandaza bo muri iyo soko ya Rugombo avuga ko abadandaza baronse ibibanza ku rugero rushimishije nta byinshi yashimye kubwira Ijwi rya Amerika ariko afise uko yita abariko baridoga
abadandaza nka bose urugero katsovese kwizina baronse abataronse nabo ni bamwe baza ari nk'abashasha baje gusaba kandi batara abadandaza
abataronse ibibanza kandi bavuga ko bari babisanganywe bavuga ko bagiye kwitura kugura inzego kugira zibatunganirize uyu numwe muri bo
yewe ngomba nituru butungane nituru inzego ngomba manze ntanuze misaneri ndamuhereke na masezerano ya commune ko yayirengagije hama numbica ngira hama atacha mariye ndituru butungane kuko sentare ziruguruye
musitaneri wa commune Rugombo wewe yakira neza ingene gikoko cyo kuri no wa mbere cyagenze mufaso ni Beatrice Kaderi avuga ko abakunzi badaherera mu bindi akaremesha abataronse ku murwi ujejwe isoko uriko urarondera inyishu kuri ico kibazo akabasaba kwihangana
babyakiriye neza cyane kuko turiko turatunganiriza bene gihugu kandi nabo ndabona yuko byabajyoheye byabanezereye kuko turiko turagerageza turaba ukuntu twobapanga dukurikije ibibanza n'ibidandazwa no kuvuga tukagira ukuntu ibidandazwa ibinaka bije uruhande rumwe ibindi binaka bikaje uruhande rumwe kugira ngo abakiriya nibabirondera abaje gusoma bamenye aho babishakira abadandaza ni benshi igituma ari benshi rero si ukuvuga ngo niko badandaza mu isoko rishasha hari habandi baca barondera ibibanza gushasha nyene abashaka ibibanza hano ni benshi kandi ntidushobora kuronka ibibakwira namwe nibyo mwibonera ko tudashobora kuronka aha bakwira bose tubanza gutunganiriza abari basanzwe badandaza
isoko ya Rugombo iri ku birometero bitarenga 10 n'urubibe rw'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imbere yuko imigenderanire itose karagati y'Urundi n'u Rwanda abanyarwanda bayirema ku bwinshi cyo kimwe n'abakongomani muri no minsi irimwe n'abakongomani gusa bahakura ibidandazwa byinshi bigizwe hanini n'ibifungurwa ekana mustandere wa commune Rugombo yabwiye ijwi rya Amerika ku iyo soko ariyo injiza amafaranga menshi mu kigega cya commune ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoke iri mu buraruko bushobora uburengero bw'u Burundi Evariste Nzikobanya
nka ijwi rya Amerika banyanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibibazo byo mu buhungiro ntibivangura, ariko hari abo bigiraho ingaruka kurusha abandi, cyane cyane abagore n'abana. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bayizi yasuye abategarugori b'abarundi kazi mu nkambi y'impunzi ya Rucinga aganira nabo ku bibazo bahura nabyo.
Tukakwizera mivuro.
Kandi wowe?
Nitwa Jennifer. Ni umurundi.
Jennifer nakwizera mu mazi igihe kingana gutanu mu nkambi ya Rucinga.
Mazeho imyaka ibiri n'igice.
Kandi wowe?
Imyaka itandatu. Ndi umurundi.
Hano mu nkambi mubayeho gute?
Kubwanje nkuko mbayeho ngaha mu ikambi ndahabaye, ariko ntabwo ndahabaye neza bivanye n'ukuntu abantu bitwa ubu nibo bariko baratureberera, baraduhohotera cyane, baraduhohotera nk'impunzi. Ushobora kugira ikibazo cy'impamvu runaka ukajya kuri ofisi, wagera muri RC bakakubwira ngo ugende muri kafomi, wagera muri kafomi bakakubwira ngo uje muri OPM, wagera muri OPM bakakwirukana. Kenshi bakunze kutubwira ngo impunzi ngo twaramaze gusara bivanye n'ibyo twabonye, ngo ubu nta bwenge bwikwiye tubifise. Aho rero bica bituma twihebura tugasanga ntaho twavuye nta naho twagiye. Akarorero nkanje mfite umwana w'imfubyi, nta muntu ufite amureberera. Iyo ngeze hariya anya muri kafomi ngo ndebe icyo bofasha ku mwana wanjye, barambwira ko batofasha. Ikirenze kuri ibyo, twebwe nk'abadamu hari igihe ano masabune baduha y'amezi atatu, hari igihe dushobora kumara nk'amezi indwi ata masabune turaronka, cyanke baza kuduha amasabune kubera kenshi bakunze kuduha amasabune y'amezi atandatu bakayaduhera umunsi umwe, ugasanga amasabune y'amezi atandatu bariko baraduha amasabune atatu. Ivyo navyo bidutera kwibaza, ugasanga zino kotegisi dukoresha nazo ziriko zirabura, ugasanga baduhaye amasiripe na masabu nevyo njene ikotegi si zaabuze
wanda wano fitumuga na limokurira umuhiki atunzgo niki
nje nganje fata ibikopi cyenda by'isoya iyo fashe ibikopi cyenda by'isoya rero ndabigendwe zibiri iyo birangiye umwana aca bahuko nyene agivyo ndiye kubera nta handi hantu nokura ico ku ubuyi bwo kumuha nta amafaranga afite ngo noja kugura amata nta kintu nakimwe iyo rero ibyo yubone yampaye biheze ubwo nyene aca yicara kihangana
je ni fusi imyaka ingahe
imyaka 18
umwana abona ukiri muto cyane wavuze ko umaze imyaka 6 mu myaka 6 mu nkambi rero wimariye iki maze kwikorera iki wagiye cyo wakoze wagiye mu ishuri byawugenze gute
twebwe nkatwe ikintu twaje tukira abana matoya tugeze mu nkambi tubona ni byiza ukaje badu twashitse n'abaduhereza party zone tugategura usire butanu tugashyira mu tukanezerwa tukishima tukajyana ku ishuri tukiga nkanjye nagarukiye mu wa gatanu hanyuma rero mvuyemo ngera mu rugo nkomeza gufatanya na mama na papa tukajya duhinga tutima bari baduhaye tugasarura ibigori twafata nabyo rero tugashiraho unyine turagenda mu nkore tugasanga umunyankore tukamubwira akaduha umurimo njye na mama na murumuna wanjye akaduhereza umurimo tugakora mu rutoki saa saba zagera akaduhereza buri muntu agatoshi tugasaba tugahaza tukarya umurimo wa buri munsi ejo tukirwaho ngaho buciye mu gitondo tukajya ahandi naho tugashakisha gutyo tukabaho gutyo nyine tugategereza igihe bazafatira nanjye nkategereza igihe bazambarurira usinzi ikiriho muri ofisi njye nifuzaga kwiga kuko na papa yashakaga yuko niga hanyuma rero mbona yuko byanze ndabireka ariko nashakaga kwiga ndeba yuko nanjye naba umuganga nanjye njye mvura ababyeyi banjye ndetse n'abandi bagenzi banjye ariko biranga abandi
ibibazo by'uburezi ubuvuzi buke n'inzara bigira ingaruka zikomeye cyane ku mpunzi z'abana n'abategarugori mu makambi hose ariko leta hamwe n'imiryango ishinzwe gutabara impunzi ikavuga ko batanga imfashanyo ingana n'ibyo baba bafite ku buryo batake muri ibibazo byose by'impunzi nyamara ariko mu makambi y'impunzi amwe namwe hari imishinga yishyirwaho impunzi zitandukanye kugira ngo zishobore gukora ibindi bintu byabafasha nk'ubuhinzi ubworozi n'ubucuruzi byava mu musaruro kwifashisha gukemura bimwe muri ibyo bibazo Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika muri Uganda
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Amavuta abagore basiga mu misatsi yinjiza amafaranga angana na 10% by'ubukungu bwa Afrika ku mwaka ariko abagore bahinga ibihingo bivamo ayo mavuta nk'amavoka nta nyungu babikuramo Murundi kazi Christella Kwizera wigira impamya bumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya Rennes mu Faransa yabikozeho ubushakashatsi arahamagarira abagore b'abahinzi kazi kujya mu makoperative abagura amavuta yo mu misatsi nabo arabasaba gukoresha akorerwa muri Afrika kurushava mu Burayi na Amerika umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza yaduteguriye iyi nkuru
Amatoza yakozwe n'ibigo bitandukanye bikorera mu gisata cy'ibijanye n'imideri hamwe n'ubushakashatsi ku vyerekeye imishatsi yerekana ko n'imiburiburi amavuta akoreshwa mu gusukura imishatsi y'abakenyezi hamwe no kuyishariza hangana n'ibice 10% by'ubutunzi umugabane wa Afrika winjiza ku mwaka Umurundi kazi Christella Kwizera yiga muri doktora muri kaminuza ya Rennes mu gihugu cy'u Faransa mu gisata cy'imibereho y'abantu ariko abigira ko izigwa yahereye mu Faransa abandaniriza muri Kenya ahagiye kwerekana ivyo yakuye mu matohoza yiwe yaganiriye n'ijwi rya Amerika atangura tubwira icyamuteye kwiyumvira ico cigwa
icatumye nimvira gukora kuri ico cigwa biva muri histoire ya famille yanje kuri nyokuru avyara mama ndavyo mama nyine yambariye nabo bavukana yari umunyokuri akunda kwikorera amavuta yiwe habikambiri va mamesa canka kikorera ajya amavuta basiga mu mutwe bitangukana hama n'ukuntu twakuze mama tukiri bato ntiyatugura amavuta basiga abandi bana bato yadukorera ikambi yaregeshije gukora nyine na nyokuru ibindi navyo biva kubera ndumunagize ingorane z'umubiri kuva kera hama cansanga gukoresha ibyo bitari produit naturel bivuye mu mavuta bajye nyine abayimi bakora amavuta y'amavuka mafuta bibijya bitangu kahite cyane mafuta bita olive nije byanyorohera ku mubiri nkamashinangura kwibaza uko kuntu abantu benshi bariko baravyibukira duhere no nyiburaye ku bazungu byinshi kabeba muri Afrika nce ntangura kwiyumvira akamaro bizanira abayemi bacu
ako kamaro mwigame kwizera sanga kataboneka
kugira umuntu abitahure ni kubanza kuraba ikibanza c'umugore mu kibano c'iwacu muri Afrika kusanga ho kurima ni gikorwa umugore aza gukora kugira arera abana rero iyo ari karabikora ntibamufata nk'umukozi akeneye guhembwa cyangwa umukozi yogira ico yunganira uravyo bumenyi bwo gukora amavuta kuko kenshi bizanwa n'abazungu ho ngari wacu muri Afrika bizanwa n'abazungu umwe wiya vya maproje ngo kugira ngo tugire proje y'abagore bazokora amafuta ja ava mu mavuka mwa ntitumenya neza ko bafata nk'abakozi cyangwa abantu baje gufasha ikibazo yesha kize ni gute ufasha umuntu afite ikintu keneye cyane jeje bambona iko ibintu bimeze ntacho bahungukira
kugira ngo bunguke wa murundi kazi mu byigwa byiwe afite impanuro atanga
ni gutangura kwigisha abagura abase yo mahera ukabereka ko uretse packaging ihinduka kensha ama produits akoreye iwacu aba arusha ayavuye hanze kwerike kwere yuguze ikintu gikoreye iwacu ucubona ayo mahera yawe ahagiye nawo murimye atoronka rapidement abadandaza yo mavuta bazoshobora gutanga ubuzi cyo nca mbere cha kabiri nibaze ko batagura kenshi no kutamenya na kujya kunucujizemo ko ikiva hanze cha makirusha ikintu cyiwacu je nihereye ko ikintu gikori wanje ni ibintu bitarimo amaproduits chimiques kuko simbona kamaro ko gusaneza ku mubiri uri kuri yahura mu bijanye n'amagara yawe asanzwe nka kujya bidefiza kera ubari ko barabiheba kuko turazi yuko so mushatsu chika gusa ngo barashobora no gutera izindi ngorane zijanye na bijya bitango perturbateur endocrinien usanga bitera ingorane mu bijanye no gushaka kuvyara canke bigagutera izindi ngorane zijanye na cancer naho ayo ma etude ku mibiri n'imishatsi yabirabure ataratera imbere turazi ivyo werekana ku biyabazungu cyabona ingaruka mbi ko nabo nyene batudandaza ko ivyo hanze baza gucukura ubutaka bw'iwacu
amavuta n'ibindi bintu bikoreshwa mu gusukura no gushariza imishatsi y'abakenyezi n'abigeme cyane cyane bizwi ko byimburwa mu bihugu bya Afrika y'uburengero Kristera Kwizera avuga ko agomba kubandaniza ivyigwa vyiwe mu karere ka Afrika y'ubuseruko harimo Burundi n'u Rwanda kuko yasanze biterwa nk'amavuka yimbuka rwose harimo ivamo amavuta meza cyane akoreshwa kandi afite akamaro ku mibiri y'abantu n'ubwo aho karere katavugwa cyane muri ico gisata ibihugu nka Kenya n'u Rwanda biramaze gutangura guhingura amavuta akoreshwa mu gusukura imishatsi ku rwego mpuzamakungu Eroje Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara
ni cyanyu tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
shuti mwari muduteze amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye mwizina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishyize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloise Bigirimana naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wari uyoboye ibi biganiro mbifurije umunsi mwiza
bakumvise ku Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mugihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yoba ifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.